Ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni kwashiriza iganiro vya mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufiya shortwave ku metero 19 ku metero 22 nazibire mu Rwanda mu 2010 ijana kane ibice bitatu mu shoro no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cyacu cy'amakuru West Africa Kaburungu radio yacu bewa Kaburungu com Mwiyo ni za nchuti mwiste na mwa kondi radio ni jimidi Amerika mwini kumwana Federica Mwondikija Ikaza mwiste ni kigani lo mwini sanga
Mwini sanga ni chigani wichizi ya Amerika Chiba anda kuibazo linyuranyo vyo mkare kivi ya garigari vya Afrika Ichigani wajitumi la vanuwa mwuzi ya gozitandu kanyi Waga subizibazo vya wakonzi wichizi ya Amerika
Chindi mwanara mwinga hobi tamuri kwa mine gitera nyi hobi tatuo
Ndiyende ano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha, kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Aho ukera mu kwezi kw'indwi abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga diaspora batikanya kugendera igihugu cyabo cy'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cyifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cyabo ni uzaba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo yamara uyu mwaka ikintu kidasanzwe uko bavyivugira ngo ni igitigiri ntangire cy'abazo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi byongeye bavuga ko ibintu bafite umugambi wo kurangura muri ico kiringo ari ibintu by'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze igihugu n'urwo rugendo rero abarundi ho muri diaspora bazotunganya amanama ibiteramo hamwe n'ibikorwa bifite intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushyigikira imigambi yo gukoresha imisaya mu gihugu bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kuraba aho butangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo ihutirwa mu kiganiro mu munsi w'umunsi rero twatumiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga Japhet Le Gentil Ndayishimiye akaba aba mu gihugu cya Norvège muri Beneza Japhet Le Gentil Ndayishimiye muri Beneza turi kumwe kandi na Madame Fides Marzi Hatungimana ari mu gihugu cy'Utaliyano mu gisagara cya Milan muri Beneza Madame Fides Marzi Hatungimana murakumwe ngaho mu
negere Milano
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Venuste Niyongabo aba mu gihugu cy'Utaliyano nawe nyene muraho neza Venuste Niyongabo reka rero dutangure kuri wowe mushentare Japhet Le Gentil Ndayishimiye mutubwire cyane cyane urugendo rwa diaspora muri ko murategura itegurwa ry'urwo rugendo rigeze hehe
navuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cyane cy'imyiteguro ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi uno mwaka rero ikazoba kuva itariki 27 kugeza mu kwezi kw'indwi rero twaramaze gutanga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera kize kizane cerekane ingene cyitunganije hanyuma wanashaka binashoboke yuko nk'abarundi batarigera bahanyuza ikirenge mu gihugu baze baronke akaryo ko kwakiranwa iteka mu gihugu cy'amavukiro
muravuze ko muri ko muri itunganya no kuraba ukuntu umenye abarundi bazokwita ba urwo rugendo mu Burundi icyo gikorwa kigenda gute mu byifata mu gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kwashikira mu bigenza gute kugira ngo mahe ubwo butumwa
ubwa mbere hoho nuko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagende igihugu babona aho kigeze babona aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri hanyuma na twebwe ubwacu turukomera tukitunganya kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tujyeho dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko tunatunganya icyo twakwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero irashyiraho yashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazojya mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u Burundi icyo gihe rero niyo mpamvu basaba Abarundi kwiyandikisha bakaba bazi gitigiri uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha ikiringo cyaratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigiri ko kingana ariko hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha
so bwa mbere bugira urugendo nk'urwo w'abarundi b'abahanze igihugu ariko ikintu gishasha mutubwira muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe umushyana yendashimye
ikintu gishasha ubu umwe ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi b'abahanze ibyo kwitaga n'abarundi isinzi mu ndwi zaheruka hari hakiriho icyuka cyo kwikumira ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu cyifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano n'umusesekara ku buryo babandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako icyo ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigera bahanyuza ikirenge mu Burundi bazoba ari benshi baje kuraba icyo gihugu kivugwa bama babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bagezayo bahanyuzeho ikirenge icyo ni ikintu kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu gutandukana gusa bwinshi inkino ibijyanye na kiritire ibijyanye n'imbyino umupira ibintu byinshi cyane byateguwe hazaba hariho dine da fere diplomati hazaba hariho inama y'abakenyezi mpuzamakungu ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe
ibyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhinde ijambo kandi umupfasoni Fidesa Marozi Hategimana nawe yatubwire ukuntu ariko itegurira ubwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga ubwo rugendo mu guteguriye gute madame Fidesa Marozi Hategimana
Bueno, actualmente un italiano una vez más de medio salima que tú, con una brujuesi, de una comité suaxinze, que tú diga un congreso de Tererana que digo que suaxinze a una comité a rehar, es que entra yo que a Macarella Banu, yo que yo que ibyo uburezi byerekeye sport byerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu aho tugeze n'imirimo yacu ubu ngubu mbaye ko twashyize imbere ejo gutegura amakarte duha bariya abantu bantawe mikora izo bashikiriza hanyuma ibindi agatuvugana umugenzi turi kumwe wa Minisita arategura byerekeye sportive na culturelle ariko byerekeye izo ayo makarte tuzotanga hariya namakarta tuzoshikiriza mu komine tuzoba kumahera tuzoba twaratoje kugira ngo dufashe abo bantu badashobora kwivuza tubafashe gukingira amagara yabo niyo ntumbero twitanze niko turakurikira ariko ibyo ntabwo bibujije yuko ariko turiko turiha ibindi ibikorwa nk'ivyo guhindura ibiryo vyahariya vya conservation turiko turavyiga n'ivyo tuzobishikiriza mu nyuma no kuraba ufasha abanyeshuri mvuga kubarondera kubafasha kubona intebe n'ibikoresho byo kwishyura n'ibyo
muravuze amakarata muzoha bantu nikora ayo makarata azobafasha iki azokora gute
amakarata kugareka atanga aha tuyaha nk'umuryango ufite abana vuga abana badakuze batarageze ku myaka 15 ituma bashobora kujya kwa muganga kwivuza murazi yuko hariya Burundi bitoroshye kujya kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga ari kuriha yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ibyo byose uza yuko akarata bakabonye nk'umuryango barashobora kujya mu bitaro bakipimisha bakivuza abakegera ibyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye bituma twatanguye kuri icyo gikorwa gihambaye
ni byiza cyane rwose namwe mushyiraho Venusite niyo ngabo izina ryangu yamenyerewe cyane rwose muzi cyane cyane kunanura imitsi abarundi benshi urabazi namwe ku giti cyanyu cy'umurundi aba hanze y'igihugu mwiteguriye gute urugendo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora
murakoze na cyane cyane nkanguye gushimira perezida Daperte na Fidesi banyiyumviye kugira ngo banshire muri ibi bitegurwa ariko barategura mu Burundi bw'abantu baba mu Burundi bamaze kumva iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane nariyumviye yuko Paul na Mico Kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko perezida Daperte ariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumisha nibaza yuko imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze tubanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cyacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko rospo muzeyera inkino n'imico Kama irahuza rero cyane rero twashimikiye kugira ngo duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo twiyumviriye nuko izo nkino zobera nko mu rugo rwa Kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu Kamenge ijya asanzwe ejo no Kamenge yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe Uburundi bwari butari bworewe cyane ariko mu Kamenge n'ahantu abantu benshi bakuriye abavuga imiziki abaca imipira abize ibintu byo kwiga no mu mashuri rero mu Kamenge twarabasabye yuko buduha intara izo nkino zikazoba ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwira abana dushobora kubona mu Kamenge barenga 1,051 hanyuma hakaba harimo abakobwa barenga 16,000 hakaba harimo n'abahungu barenga 35,000 abo bose byuka ndavuga bari mu myaka 16 n'imyaka 30 benshi bibaza yuko siporo ari ukuryoherwa gusa siporo mu Burundi twarabye ni igihugu cyiza cyane tushobora gufasha ingenzi zikagendera Burundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu batembera cyane hanyuma siporo irashobora gutuma abana bari mu Kamenge nibabone nka jewe natsinze inkino ya Jeux Olympiques
mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakuru yo kunanura imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi uwo ari we Venuste Niyongabo
abatanzi jewe ndi Venuste Niyongabo nkaba kuva muri 1992 naratanguye kuzanira umudari ukwitiyo singi kujinyake hati inyaka nungwiri hanyuma mwini wangichena na gatanu narati ndi umudari wakata mwini mwamahigani wa isiyo siyadele mwini suwende hanyuma vila kulikira umwa kukulikira nkantienda mwugandero mwende garibu giyoma mwungikino zisiyo siyajwezi olimpike nukushikubu hati inyaka nungwiri tanu na hundi mwundi nungari gela tinda umudari uinza harungu na tindi ya mwende wangichena na gatandatu hanyuma turafite Francine inyuma yacu nabonye amaze gutsinda umudari ngicyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'abana nibaza yuko byotuma bavenise niyo ngabo ba Francine bosubira kuvuka kugira ngo baseruke igihugu bagerageze bashikirize ibendera ryacu aho natwe twashyikirije mu myaka yahera
mwavuze abantu bazokwitaba inganda muzotunganya benshi n'urwaruka bibonekeza akamwote urwaruka mwihweje intambwe mwashyitse ko kugira ngo nabwo nyine rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nkakahe urwaruka rw'abakobwa reka n'abahungu muri rusange
akamunotera nuko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nababwira ni siporo jyo niga amashuri ya siporo kandi nta na kimwe byambujije ko mpindura ubuzima bwanjye ngahindura ubuzima bw'umuryango wanjye ikindi nacyo ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde ingino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka ine kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nabwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bitabahindura ubuzima muri mu buryo bwiza ko bubigabanya rero nibaza yuko abanyeshuri batari mu Burundi tugiye guhinga ingino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamo serivisi bazobe abazokwirusha ibihumbi icumi abandi bo ku bihumbi bitanu hazobamo abazokina basket hariho abagenzi banjye nka abantu turi kumwe ndabamo i Buraya bitwa ba Eric bariko barabitegura hariho ikintu ya tenisi ndi kuyategurwa n'umuntu witwa Jero Julien ari muri Suwede harimo abantu ba football bafite ama academy deja mu Burundi nka Jean Marafite ekipe irimo Jibuti na Felix ari mu Bufaransa afite academy y'igitega nawe ariko arategura ball harimo abazokina ping pong nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki 25 hajya mu Kamenge hanyuma tuzoganira tuzobabwira ibyiyumviro dufite intumbero dufite kugira ngo ibi tugiye kugira mu Burundi ntibibe intango ahubwo ntibirongerezo ariko bibe intango bizisohoka mu myaka izoza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira iradiyo ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'abashinganari twatumye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na Japhet de Gentil d'Agimier bakaba mu gihugu cya Norvege turi kumwe na Madame Fides Marzi Hatuimana akaba aba mu Butaliyano na Venus Nyongabo nawe nyine aba mu Butaliyano turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo bikorwa bitegurwa na diaspora mu Burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe mushinahe Japhet le Gentil d'Agimier mwavuze mu ntango ikibazo cya mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora bataciye bashobora dukabaja muri iryo shyirahamwe ikintu muri ko murakora nk'uko mwabivuze igitizi cy'abanywanyi bo muri iryo shyirahamwe diaspora kiriho kiyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi baba hanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shyirahamwe nk'ikihe ibintu muri ko murabandanya imigambi strategi muri ko murakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mahanga
ikintu gikomeye ubu ni uko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora itarimwo abantu bose mugabo uko iminsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'u Burundi n'uwo Burundi wese ari inyuma y'imbibe z'u Burundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagiri byitunganije twaca dushyiraho abarongozi fata kibanza kugira ngo dutegure amatora iyo rero babonye yuko ari bo bitegurira amatora bagasanga ibyo bahora babwira sibyo bakibaza mu mutekano ukajibona abantu binjira ku byinshi banashaka nakubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ngo ikigo kirajya ko tubatunganya ingene tugomba kujya hamwe n'abandi no gusimagine itarenga ine dutanguje diaspora yo muri Zambia hariyo abo muri Mozambique bamaze igihe kirekire abo muri Zimbabwe ntiturabashikira nabo nibaba batwumva barashobora gufata contact nabo tugatangura tugakorana nabo icyo dushaka ni uko nta gihugu cyosigara kitumva yuko Uburundi ari igihugu cyacu
hari intambamye ngira nka Mushyane Jafete mu gutorokanya abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye cyangwa icyo gikorwa kiraborohera cyo kimwe hari amakuru twasumbiza avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu cya Zambia ibyo byifashe gute
ego haravutse ingorane gatoya kubera twasanze hariho akagwi k'abantu kari karagerageje kugira ikintu cya diaspora ariko barabimegeza ntibabimenye abandi ariko ikintu cyaje kubyona nuko hariho bari bamaze gutanga uburyo bwabo batamenye neza ibyo mu buryo bwakoreshejwe rero uno munsi bikaboneka yuko nk'abari bashinzwe guseruka Burundi ntibashoboye kubitunganya neza ngo bamenyeshe abarundi bo muri icyo gihugu cya Zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora ruriko rwegeranya abarundi kugira ngo bazane iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi hari aho rero usanga hari abajumba n'ingoga hari n'abantu usanga batajumba n'ingoga muri Zambia rero bisa nk'uko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora n'abenegihugu ni byiza ko bamenya yuko tugomba kumenya ibiriko biraba kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo kuorganiza abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo
Madame Fidesse Marzi Hatuimana mu bintu washikije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashyirahamwe y'abafasoni muzotsimbataza ariko umuntu aravye ibihe turimwo vya COVID-19 aho amategeko yumvikana jaye n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashirwa mu kibazo cabo nyene mu minsi itari mike icyo gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwategeza kumara mu Burundi
mu gihe tuzoja ya amakuru amwe aradushikiriye dushinzwe kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu bice byinshi baraza bakabikuganira kutubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu nicyo gihe tuzofata tukagenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko mvuga situasiyo yaho igeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma vuga dusubiye mu bihugu byo tubamo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twobikorera umuti abakuru dushikira ubu nayava muri ambasade nayo baduha hari mu busanzwe bamaze tugiye hariya mu nama bakadusigurira byose uko ukuntu byifashe mu gihugu hama mu nyuma twumvise ukuntu byifashe tugafata ingingo tukarabana ko icyo twofashe hariya cyo turi hanze
icyo kibazo reka tukibaze na Venusite ngabo ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cyane rwose mu gihe gito muzo mara mu Burundi mukamuzi ko hariho n'imwe imisunzo mara muri mu kibanza cha mwenyene iyo misi rero mara iharuye munyongera ko ku kiringo muzo mara mu Burundi eka kizo batuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwa du cyek mayange
ego cyane cyane twa bikinguye ko kuturaje hose muri no misi ingora ya covid yuko ari ingora yose tuladiyo kwa baba kome kusubu marehi misi netu ole miliko mkine makumira ngo tushubele kusoka anze lero ukotwa kiasi kukuriye na kwa kashe ababa mulorondi wakwa ya nalatuwewe kuko ababundi wali hanze ni oba kile chuyo mbilo aliko tuliko tukora na bandi wali mulorondi na otuba tuli mbiyo misi netu ole miliko mkine ma hivi kongo vizogono hivi andanya kuko ni wazako ukotutu wakwa ya nengu kwa nga wazambasadere hivi yovu abongo kwa wanyi wakwa na wanyi na kwa mwezi ya shkura tulagina geza tuka tulagina tuki sabantu bali mongi hugu tuguma duko wana kongira mbubi ni mbiyo suyu kuma iwa andanya kandi ni wadayu uko akangora na wizo tera na wabu gina mongi hugu mwene ndu kule kwa konfine makuko ni vinu bisawa kotwe kwa shikati kwa magara mezo kandi makani nizu genda kutera ingora ne ani mwabu ndu sande mongi hugu ni wadayu uko imisi na ya kumpinema yuko aliki ni chiza kugira ngo kwe kutipendo hura mga wa tumeli tuli u hata nakimu kufisa mwipo vii
Mugambi kugenda Burundi wa Warundi wa muri diaspora nguko mwaze kusirekana urekana urukundo wa Warundi afitie gihugu akawa mwaze kutunga ya karirimbo ikatikumbe kwa karirimbo tuko kumbiza mkanya katio changuzi Karirimbo karyoshye cyane rwose abahinga bakanonosoye Luciana Jafete le gentil la chimie mu bavuga kwiki bari hehe baba hehe baba mu mahanga nabo
muri diaspora buje turafite abahinga benshi ako n'akarorero hariho abamaze gutaha hari abari hanze no kuvuga uko umwaka utashye tukunda kugishiriganya by'indirimbo iyo yabaye ya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugwi witwa Regimo Music Club rero harimo abaye hanze harimo nabo mu gihugu kandi hafite n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzoja kuririmbira mu Burundi
tuki kumwe bwegene ndashimiye mwaragize urugendo nk'urwo mu Burundi mu mwaka uheze ikigwa mwahakure n'ikihe murazi imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura hari intambamyi mubona ku migambi mufite muri iki gihe ndabona umeyobora imigambi myinshi cyane rwose hari ikintu mwibaza ko cohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri gice
turafite ingorane zibiri zikomeye ingorane ya mbere niyo kugira coordination muri leta ituma umurundi wese yumva yuko hariho ahagomba guca kugira ngo agere yagiye kurangura umugambi kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye usanga rwa runani kwa kuja hamwe bitabikunda nabyo rero ibyo bica bigabanya inguvu gukorera hamwe iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi igira kabiri ni abantu bataracahura yuko imigambi abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane abantu hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba gukamirisha kubikira ko cyangwa biriya cyangwa agashyiramo intambamyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko dwifuza yuko tuzobwa i Burundi bitorewe inyishu
namwe madame Fides marazi Hakizimana mwavuze imigambi itari mike mu tekanya kurangura muri icyo gihe hari ikintu mwibaza ko cyohaba gituma mutayirangura yose muri icyo gihe uzaba mufise
bitegure abari mu makomine abari mu masozi abo ntawe yikora kubera umwanya wo kuza yo gutanga ayo makarita ntabwo uzaba ari munini cyane ntabwo uzaba ari munini cyane tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo byose bije mu nzira tuzoshike hariya babiringanije bishobora gukorwa nk'uko bigomba kuja ku murongo n'ibyo byose bisaba umwanya igikuru ni ukumvikana n'abantu mvuga abantu bicara dukorana na nk'uko yabivuze perezida wacu Japhet dukorana na ambasade tukongera tugakorana n'abantu bari hariya ari kuri minisiteri biro ya diaspora nayo vrema icyo ishoboye gufasha abari hanze iragikora akaba ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terani kugira ngo badufashe mu byo turimo turakora dushyire ku murongo igira inzira ni ibyo ngibyo hari koordinasiyo mbona isanzwe badufasha muri byose
Evariste Niyongabo imigambi mufite yo kurangura muri iki gihe muzaba muri mu Burundi imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe iminsi tubona ko ikwihuta hari abantu muri kumwe gukorana mu Burundi bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kuja mu buryo kugira ngo ugwaruka rwose mu tekanya gukoranya arabaja mu masiporo arabagirira iki kugira ngo habe hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya hari abo mufashanya mu Burundi muri iki gihe
namaze kujya mu Burundi kenshi mu mwaka wose nari mu Burundi abari n'abasiporotifu barakunda ingendo kandi barakunda imico kama ariko notera kamo cyane cyane abajejwe iz'inkino urabona harimo inkino nyinshi kugira ngo abajejwe iz'inkino kugira badufashe kuko dukoreye hano twe kugira ngo tuzotsimba akazi igihugu kandi kigatera imbere nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba iby'inkino n'imico kama nabyo nyine byadufasha no kuko ni ibintu uno munsi ni minisiteri aho lagaze keriye ariko lo siporo ibabwa n'ubushikiranganji ku minsi itatu abo minisiteri nibaza yuko ikokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimbakazi z'inkino zibeho kugira ngo zerekane yuko inkino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushimikira kugira ngo habe n'inkino mpuzamakungu ko mu Burundi nta nkino mpuzamakungu by'abana badashoboye kujya hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu Burundi akandi kamo notera abandeze kuko sinzi uko benshi babizi abana kumara imyaka 25 usize umudare w'isi yose kwishika ubu igihugu cyanjye ntikirigira kwihimbaza aho rero njyewe noba ndabateye akamo nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kuko batsinda umudari ukomeye kandi ugoye kuroba kuko si umudari batsindira iminsi yose rero ko nzoba ni mu Burundi nibaza ko baba umwanya wo kugira batsinda akazi niho bazoha n'inzuzi z'abandi bantu bari inyuma yanjye kugira ngo bazobirondere kugira babishikeho
ni byiza cyane rwose tugarutse kuri mwebwe Japhet le gentil ndayishimiye nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse makoraniro inganda eka n'ibitaramo muzakoresha mufite n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirarira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu wasanzwe bwifashe igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantawe nikora mubatora gute ibintu mushyira imbere n'ibihe mu kubatora
icyo navuga ni uko hariho amahiganwa yandi ngira ngo Venise atavuze nayo ariko arategurwa hariho ngi ico twita dîner d'affaires et diplomatique turiko turayitegura naho abarundi bafite imigambi barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu bagwiza tunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana kuko iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari bagahana n'amakarte de visite bagasangira n'agafanta bakongera bakijunana bagatamba bakamererwa neza muri iyo dine baratumira n'abaserukira ibihugu byabo bari mu Burundi kugira ngo babone yuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi kuko benshi ntibamenye yuko hari abarundi baba muri ibyo bihugu ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo rero nicyo gituma rero turiko turaba ingene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura n'umunezero hanyuma hakaba n'undi munsi ukomeye w'abakenyezi abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza baganire n'iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita Plan National de Développement 2018-2027 hanyuma hariho n'ubundi gwaruka ngira ngo ntuze atavuze Venise hariho kugwaruka bakunda kuryoha cyane twiryohera nabwo tuzoroha uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita la sate nabo nyine turiko tuyabategura kugira ngo
uri kuvuga ko hazaba amahiganwa y'uku kwambara neza
kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe bemerewe neza dushaka yuko abana bazoza mu Burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'Uburundi mu mitwe yabo dushaka yuko ari byo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari basi twahora mu gihugu cy'amavukiro ntibahitse by'uko ibintu byose kugenda ngaho
yego me ayo mahiganwa turasaba n'umushyana he Venuste Niyongabo yagarukwe ko igatwumwe dusabe n'imfaso ni Fidesse Fides Marzi Hatungimana nawe nyine yatugiye ku biriko byatunganywa ku byerekeye abafasoni ariko nagomba kuri mwebwe nyine Jafet Fajanti mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'abarundi batishoboye iyo mugiye nka ruguru ikintu muraba cyane cyane ni iki
abarundi baba hanze bari bamenyereye kujya gufasha hirya no hino ariko mu minsi heze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi hariho mwarabonye nk'ubu unye aheruka kuba umwuzure munini hariho nk'abantu bababaye abo mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha mbega niya mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma ikiza kikamuhitana kubera utomeye kugaruka hariho uburyo ushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi baba hanze kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu uwa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze none umbaca bigenda gute mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti turwaye agatahe dandaza ujye inyungu udandaze ujye inyungu urumva aho bamufashije ni muri ubwo buryo hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi duheruka kubishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu kizu nawe ugiyemo udashobora kwemera kuturaramo abo o tubafashe turabe ingene bava muri utwo tuzu hari abo twabonye nko mu gasango bitakabara nibo benshi twasanze bafite amazu mwe nayo ugasanga ntibafite naho barima
ego reka tukore madame Fidesse Marzi Hatungimana mutumire cyane cyane ku bintu mufite imigambi kurangura cyane cyane kujyanye no guteza imbere abafasoni mu Burundi muri icyo gihe muzaba muri mu Burundi uga kujyana
natwe tuzo tunategura nk'uko bivuze tujya wacu Jafet kutukuza na imtane hari ya imtane izotuma abantu mvuga ibeshaho guha umukozi w'igihugu umugasho urangiza wawurangiza kongera ukagira inzara ikuru kuzana iyo mitane mvuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo nyanya bisaba yuko igihe azozisoroma azoshobora kuzidandaza kimwe akagikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera amufasha gukora ibindi bintu nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu ari kuzana imitahe izobwiza ubukire bw'abantu bose
turetse ihiganwa mu byerekeye siporo guteza imbere siporo no gushyira mu rwaruka umutima gukunda amahiganwa siporo mushyirahe Evaniste Niyongabo havuzwe kandi umugambi wo kwerekana eka uhayanwa cyane cyane mu byerekeye gushaza icyo gikorwa muri ko mu gitegura gute
icyo gikorwa ni radio gushaza ni ikintu cyiza cyane kuko hari ibintu byinshi dukorera mu Burundi kandi bishobora gukorwa ni mu mbuto nziza hakuzwa n'abantu bagiye mu Burundi benshi ibice mirongo irindwi ku ijana ibintu byose bambara babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu Burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi ni ibibazo nagomba guterera nk'iyo kampe ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko ko abugira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake birafasha yuko amahera dutanga mu bintu byo kwivuza byogabanuka hanyuma ikindi kibwira ko nuko tuba dufite ikiyaga Tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kuri Tanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira umunezero nibaza ko byari byiza hanyuma ndabitse n'abandi bagenzi bange batari mu Rwanda dore ko bategura ibindi by'imigiki bizozana ngo perezida wacu Ebure Japhete bizozana abana bavukiye mu mahanga bazoja i Burundi kugira abone yuko tutasigaye inyuma kandi amahoro ariho kandi bashobora kuryoherwa cyane ibyo bizotuma tuvuze tuti none abazoza guteza imbere igihugu n'abantu niyumvira abantu bose ba diaspora bazoza mu Burundi bakikora mu mufuko ayo zose namaya zosigana zosikiri Burundi nibaza yuko no turizme ya mbere tuzagira ni twebwe ba diaspora turi hanze zotaha mu Burundi tuzaba turi abaturiste kandi izo amahote zizobamo izizofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha bariyo muri siporo ibyo nibaza yuko birimo mu guteza imbere igihugu cyacu hanyuma rero n'abandi bahino bazoza baduherekeje baba hanze bazoza kuraba mwe natwe tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagire agatima bagira ati reka rero dutangira kudukorera ubundi bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda cy'amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanarira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyirahamwe Japhete le gentil ndayishimiye mutubwire cyane cyane igihe muzaba muri ko muratunganya icyo kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu Burundi amatwi adusubira na leta y'u Burundi irafite ikiringo cyo guhimbaza umunsi wa diaspora mu kwana gute na leta y'u Burundi muri izo bikorwa byose ihambaye ku gihugu eka no ku Barundi baba mu mahanga eka n'ababa mu gihugu hagati
nuko twari twabivuze itariki y'indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi n'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mu munsi utegurwa na leta y'u Burundi twebwe rero tuca dutegura imbere yaho ayandi ma activite twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukinjira turabe igihugu nyine kiryoshe leta rero icyo twakira nk'abashyitsi tugahinduka abaturiste nk'uko Venise ahejeje kubivuga abantu tukabanza tukaraba inyuma mu gihugu haryoshe hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye twereza ko ni umunsi wahariwe amakomine. Icyo rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanye mu ikomine aturukamo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbo y'amateke kandi bajya Kirundi ibintu byose ni kwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi niyasubire inyuma asubire inyuma azagume yinovora za mfungurwa za kera twahoze dufungura akazogaruka acumba yuko acinovora izo mfungurwa. Ni muri ubwo buryo uyu munsi uba uryoshye rwose ku buryo usanga umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agatsoka avuga ati nanjye sinzotangwa kujya muri iyo minsi mikuru. Ubu rero novuga yuko imyitegura igeze ukuri.
Ego be mufasa di Fides Marzi Atuimana ahavuzwe umugambi wo kuraba ukuntu abagwizatunga bo mu Burundi bakorana nabo muri diaspora ikahavuzwe ibyerekeye abanyamahanga bashobora kuba herekeza bakajya mu Burundi kwirarira ukuntu ibintu byifashe uruhara ngo bafasane muri icyo gikorwa cyo gukomeza no gutsimbataza imitahe cyangwa gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ku ruhara abafasane ngo uruhara mu rufata gute.
Muri iyo nama tuzungira hariya ibijumbura vuba duhuje n'abandi bafashe bava mu bihugu byo ku isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha bene wacu bari mu gihugu kugira ngo tubigishe vuga ivyigwa vyerekeye ubuzizatunga economic contabilité tuyicishije ku kurikana bumenyi urumva ivyo vyose ni bintu tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabukuntu twofasha abandi barundi kazi bari hariya mu gihugu nabo bagende babyiga hanyuma nabo batere imbere. Nibyo nibutsa yuko uwo mugambi twitanze hano yo gutanga abakarata ntabwo ari uw'abataliyani gusa byoshoboka byo byiza n'abandi barundi bari ku isi yose dufashe bagaterera ngo dushikirize abantu benshi cyane hariya mu gihugu. Murakoze
Mushantahe Venuste Niyongabo igikorwa cyo guhamagara gutera kamo abanyamamitahe baba bo mu Burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nkuko mwavuze diaspora ishobora kubwiramo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa mwamukirangura mu bihugu murimo n'igihugu cy'Ubutaliyani.
Ego ibyo abataliyani bagomba kuza mu Burundi kukaraba anari byo bikorerwa mu Burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro mbarazwi ko mu Butaliyani hari igihugu gikomeye cyane mu by'imyambaro rero arifuza kuza mu Burundi kugira ngo arabengene hameze amenye raba icyo ishobora gufashisha hanyuma ibindi nabyo ni twe twavuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho inkino ku mashuri ni ikintu cya mbere gifasha abanyeshuri batembera abanyeshuri babandanya ku amashuri yabo kandi bakamenyera neza cyane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'i Burundi nta kibuga dufite sintetike gushika ubu ni kuva nibuka mu myaka 90 gushika n'ubu nta gihugu cy'ubu nta kitse sintetike dufite ibyo ni ibintu bituma dushobora kuganira n'abantu kugira babone aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni biki hari ibindi hano navugana na gupe yacu dufite muri siporo hariho na atletisme futuboro amafederasiyo atakora uko bimeze ariko biba byiza hamwe uboneka nk'ikibanza hagirirwa amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka 16 ugasanga hariho urugo nakujya navuze ko mu Kamenge ahantu umuntu wese ingingo agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahawa abantu bose bagashobora kubashyira hamwe uburyo kugira ngo habe urugo rushobora kwakiramo abana bose bagashobora kugira ngo baje mu nzu hanyuma hariho byinshi byo kugira hari n'ibyo byo gukora twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi neri betwa wenye hanzu ni betwa bago suli diwa chukumbira mbo kuko birashoboka benshi bari mu Burundi ngiye ndabimbira uko batatu barabonye rero diaspora cyane cyane twabogira benshi bimwana mahera mugaba hagiye cyumbira gisumba mahera niyo twabashyira cyumbira cy'akamaro icyo cyumbira cy'akamaro tuzobwira akamaro urwaruka ruzovuka inyuma y'iwacu nibaze yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira duteze igihugu cyacu imbere.
Iruhande y'akamaro k'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora mu gihugu hagati eka no mu banyagihugu no ku gihugu ubwacu, hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze. Ivyo bintu bitunganye gute umushikiranganji Japhet Jean Pierre Hagiraho nka ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira uwundi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo?
Ego, ibyo biva ku gihugu cyose iyo mukitunganije, ni ukuvuga twebwe ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose, kuko buri gihugu cyose kiba gifite amategeko kigenderako. Bivana nk'abo muri Amerika barafite amategeko bagenderako, abo mu Bufaransa barafite amategeko bagenderako, abo muri Australia ni uko, abo muri Kenya ni uko. Twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora, ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo. Rero abenshi bahora baca bavuga bati ego reka turabe nyine twitunganya kandi natwe bo ubwacu dufashaye. Navuga yuko nakoranye nk'akarori nko muri Amerika, kugira ngo uje muri BDSM hariho uburyo utanga. Muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze. Ni muri ubwo buryo ahandi naho sinzi uko bitunganyije igihugu ku kindi. Rero twebwe ni icyo turabahiriza igihugu cyose kuraba akanobyera kaza n'agatuma aho bari bumva yuko batekaniye.
Ndabona akanya kariko karagenda mu kurangiza ikiganiro, nashaka mwebwe nyine Japhet Le Gentil mubwire akamuteye abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu bihugu barimo, akamumuteye abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no kuri urwo rugendo muzogirana ni ntakahe akamumuhatira kugira ngo nabo nyine yijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rifite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'Uburundi.
Akamu ka mbere notera nuko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingufu zikomeye cyane. Rero uburyo bw'ibyo abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za Banki Mondiale, bahawe na Union Europeenne, bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe. Umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi ku ishyirahamwe kuko aba ariko arabuza ikorana ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe. Ni ukubajya akara ndababwira nti aho bariko bakora nabi bakazana ibintu bituma abantu be bisangurira ko ibyo bintu tubasaba ko bobireka bagakorana n'abandi. Ni nako kamuntu ateye nk'abo bo muri Zambia ndababwira nti nimo bagarare ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe, bamenye ko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na Leta y'u Burundi. Nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu ciwe. Rero nuko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, baze bitare ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza. Ngira ngo musanze muzi yuko jewe ndi ko ndaheraheza abageze bitoza no kwitoza ko hariho n'inama yateguye amatora abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora iri shyirahamwe mpuzamakungu ry'abarundi baba mu mahanga. Rero nkaba ndabishurije yuko kwitabira iyo nama muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda. Ibibazo bamwe babaza bijyanye na corona twarabishikirije leta, leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha. Ariko kugera uno munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwokunda bavuze ati ibya corona ubu aho bigeze reka twongere twatezurira kandi
Nijero tukamatu kutuwa sababa kuli kutuwa ikiza kine. Nada na Fides Marzi Natuimana. Na diaspora. Eka n'abandi bose boba bifuza kugira urugendo bakifatanya. Kugira bifatanye namwe akamumotera ni nkaka.
Je ndifuza yuko abarundikazi bose babishoboye. Oza kuitawa muri iyo nama hoba umunezero yuko kubonana kumenyana gusangira ibyumviro na muri iyi myaka byaramfashije cyane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cyenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma notumira ababishoboye bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere Bujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe
mushenahe Venuste Niyongabo nashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange ku bijyanye n'urwo rugendo muzogira eka n'ukuntu ku bijyanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nkaka
jewe nobatera inkuru ngena byangeneye jewe na jewe mbaye mu myaka 33 hanze diaspora name ndayumva ariko sinigeze ndayijyamo hanyuma nkaba nshimiye ubuserukira u Burundi ngaha mu Butaliyani ariwe yambwiye ati mbega Benito wowe ko utigerwa amanama hanyuma ndaza mu nama ya mbere iteguwe na Fides iyo nama iramyohera cyane ndabona yuko ari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bicabi ndabona mbere nariko ari ikintu ntari nzi sinari ndayizi na gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo hanyuma mbe kuyinjiramo uboneraga yuko ibyo nimaze kwiga mu yaya mezi atatu aheze ari binini cyane rero mutera kama abantu bose niyo bumva mubiba ariko babwira ngo diaspora ni imirimo gambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze amezi atandatu aba hanze y'ibihugu ciwe rero ikidutandukanya hariho abagira n'ihuja gukunda gusenga n'abadasenga rero notuma ko abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazomenye bati iki kintu nacyo nagomba kujyamo mugabo nibaza yuko batwokumviriza abandi kandi batigeze kuja muri inama kugira ngo mbize ngene bamenye ingambere ngene imeze bamenye ibikoresho bimwe na bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese baba hanze cyane cyane tumenye igihugu rero bo hanze turamenyana aho mbiye muri ya diaspora naramenya abarundi cyane ntarinze kuva mu minsi yahera mu myaka yahera
Venuste Niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya wate kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'Amerika ku rugendo mwimirije mu Burundi abarundi bari muri diaspora mwakoze
murakoze namwe kutubona mwadushikirije ijambo
Madame Fides Marzi Hatuimana, murakoze namwe cyane rwose kuko aya mwatse kugira ngo mugane ni radio
y'Amerika. Cyane nandi nabashimiye cyane akazi gasuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi Barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane.
Murakoze gushima ndabashimiye namwe mushe nahe Jafet le gentil d'Aishimi kuko aya mwatse kugira ngo mugane ni radio y'ijwi ry'Amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'urugendo mwimirije mu Burundi mwakoze. Ndabashimira mu nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mujya mwese.